mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteza amatwi mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri nondwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikorwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri nondwi tugiye kuganira n'abajejwe ishirahamwe YBSP ryerekeye gufasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runani ruhurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara.
Muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo.
Jewe nawe turazi kamaro kuja ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu.
Wewe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri, tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana.
Dushyigikiranire mu guterera aho umwe wese ageza, kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi.
Umwoza ni nguvu.
Kakaeri wawurungurira, kagafana wawuruma, uno munsi mwe kugahindura mu uniforme cyane kaye. Sorori kaye, sorori uniforme, hari ikibazo.
Nanzi na hafashe.
Tujye ku
ishuri. Kaye.
Sorori uniforme.
Mwasumwa.
Ishuri ni kumara kuri twese.
Small step, big changes.
Urukundo rumwe.
Imana reya kaba narifise umwana witwa Sabrina yahora ajya mu ibarabara, ariko ntibyari binezeye ko umwana wanjye ajya mu ibarabara. Ndashima Imana yankuriye umwana mu ibarabara, nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire, tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye, ama isakoshi na niforome. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese, nitwa Tuyisenge Fanuela, ndi umumambe wa YBSP. Iyi akaba ari Sorori Kaye Quatrième Edition. Mbanjije gushimira abantu mwese mwadufashije mu myaka itatu iheze, hama nkaba nongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo cupa wonyoye canke iyo sahani wusoroye, muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho vyabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Ndifuza ishakoshi,
uniforme,
amakaye,
ikaramu,
crayo, latte, gome,
ibirato.
Muri icyo gikorwa rero bakaba bafisemo umugambi bise Sunday Meal. Sunday Meal ni umugambi wo kugaburira, gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shyirahamwe kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire, babaganirize, bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'iri shirahamwe mushinga ntahe Arthur Mugisha atubyire muri make ibyerekeye ishirahamwe ryabo. Mu kindi gice turaganira n'ubujejwe ibikogwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hanyuma twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagiraneza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukogwa. Mushinga ntahe Arthur Mugisha, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Nakoze umaka kajyo ndamukije n'igose namwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mu ibarabara mu gihugu cy'u Burundi, YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'urwaruka washe kujya hamwe kugira ngo gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye ruhere cyane cyane muri edikasiyo y'abana, abana mu ibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda twasa nabo basari twabegeranya twafungurira tora nabo shaka dimashi mu bya misi yose n'abana kera bari bamwe barara uye tusobane 120 twatura nabo shaka dimashi. Ego tukahura nabo tukasangira tukayaga tukaba tukuno byagenze mu nzu yagati ubu ntacyo bana mu barara nuko menshi babyibaza tukigabura bana mu barara kera baramwe barara mbwa uye twaje amashuri kumba twabonye ko tushobora gufasha abana bose tushobora tukakeka dufate nombo nkeya y'abana dushobora gufasha wayibese n'ugaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane gu tuyikiye mu makartiye makomini nka yose nayo Bujumbura tumuka mbuko tugaruka mbuka poromo twacari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kikugana abana rero tukakugira ngo twashite mu ishuri tugira kampanye misose mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gushaka k'umunani gushaka mu cyenda dufata amakaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ideke ishuri byose na sosiyete ibaraba nandi byo muhira byeke gufungura na babyeyi babiraba rero ubwa mbere twaje dutanga ko hari ikibazo dusanga hari ikibazo cyo gufungura nibyo mushi twabikora tukabari amashuri tukamana uniform rero mu nyuma tukati ibyo ari no twaje mu ishuri muhira hari ikibazo cyo gufungura no twaje tuzana umugambi kwise women empowerment wo gufasha mu bajya babyeyi babo gufasha nyabukolabora basi kibazo basi ikintu cyo kubafasha tukabaye imitaye mito bakadandaza bakubwira ko gufasha ujya mwana yavuye mu barabara yatashe muhira kubera twe twasanga kubanza kubakora mu barabara umva rero ko muhira nonye bigenda neza rero umva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ugakorana umugambi twese tutose n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajya babyeyi babo ubwira ibintu kuko bigeze neza byose kuva ni ikintu cy'amaze gukora amatora shaka dimanshi na muzenye na rubana ariko mu cy'amake ni ibyo
ni ukuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cyane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Icyo gikogwa kimaze imyaka itari mike hafi 10 kimeze gite? Intambanye mwagiye murabona muri iyi myaka muriko murakora zari nk'izi?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenya batamenye ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona gake mu kwezi ko mwaragiye mu ibarabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mu ibarabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abari mu ibarabara kenshi bavuye ruguru za jama ruguru ngaho ubu benshi bavuye muri amakartiye ari hasi rero mba umubyeyi ashaka kumara mu kwezi atabona umwana mugari twafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango inamba nyitwa ko zibuze ni nyinshi cyane bose icya mbere ni kukurikirana abo bantu kuko birasaba ko umuntu ababa hafi cyane ko tugira amadefense menshi turabikora tukagira amakotiza twa abantu benshi baza ko dufite uburyo mbwabo tukagerageza gukora amakotiza mu mpamvu wese agerageza kukotiza kugira kibogane neza rero twajya mu miryango inama twagize twose ababyeyi hari ukuntu batashaka kwitabura neza batashaka kwikora neza aho usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasabaye ko tugira ikintu kibanza kwitwise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashyize ku mwana. Indi ntambanye twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abana bishoya tiga kubiga kubuntu kandi byarafashije cyane gose nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva abantu bitugura cyane kuriha manzo ngo hari bizatanga kuriha intebe kuriha amakotire kuriha ikigo cyangwa bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana ijana mirongo ibiri banjara mirongo ibiri bari ko charge association itagira amafaranga muri stab ari mu ndina cotisation ikiba cyoroshe tura depense amatari make ku kwezi mugaya imana yamaye ko zenyene harantu bitanga akayatanga sino ni kibazo kikomeye cyane cy'uburyo bw'abantu bwo kwishuri n'amafredo suivi kugira ngo nakurikirane abashyire hamwe umwe tufashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kazoza yuko twashyira hamwe tukagikaya nka santre boza baraza avuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri akuntu agiye muhira aca asanga itameze neza ugasanga abaje gusomera abantu aho tubibabuza cyane rwose shaka imashi tubabona nabo twabwiye ati twize ko atamuntu umwe muri ziri bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imbaye birakumva mbwabo mba tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urumva mbwabo unyuze afite umugambi umwe kadoza mwari dozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa dema tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo bibazo twagiye twahura nyamukuru hama nyamara dozagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa efuse abikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuvuga ati ukazu habonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera n'abantu bipopoza urumva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko navuga mbwa twifuza yuko hoba nk'ikintu kibandanya turose nka twavugana n'amaorganizasiyo cyangwa amasosiyete abikunda tuvuga ati twe turafashe nk'umakaha wose tutabikora urumva byaba byiza mbwa icyo sinamba nyamukuru kubera turakironka mbwa twifuza yuko tubamiye tukaba staff kuko twarimo twiyumvira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva nicyo ari ikibazo sino ikibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana nibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika vende bari mu Gweza abandi bose bari muri noho uterere hitarama abandi vende bari kusanga hariya mu gikoto hamwe no mu Gweza ari muri rari abona ubu nyine twavuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo nayo handi tuwa depasika abantu venti vende n'ibintu bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu gikoso no mu Gweza bo biramuka neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta ntaho batekanye twasubije muhira ababyeyi babo kuko turabona ama evolusiyo zabo turabona ko n'ababyeyi babo bigenza neza mugabo za buterere hariya nye za carama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo se tukagerageza bashyira hamwe naho nyine kubera mu buterere muri azi ko mpambize ndazi ko hariyo abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi urumva rero ufashe umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bica bigorana cyane rwose iyo bagumye muri ayo nshingano imwe urumva rero byo bitworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yobikora
ya washamwe byoroshye mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi gisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombre tugeze kwa mwambo tugeze kuri
desatanze bose bakorera ku buntu
bose
muvuze bose mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu kese sasa ntamana umwe gusa abari kuri biho wenyine niwe kuvuga yuko tuha motivasi tugaho tumuhemba kuko utuye kugaho tumuhemba gusa ari uburyo butangana n'ibyo akora kuko ari tanga cyane rwose sino tutagerageza kumuha umasoro tutasuma ego na communication ego ko tuyumva kumuhemba guba mbwabo tukacabirondera mbwa twifuza ko nawe nyine umuhemba nayo agahemba agahemba uko bivugwa nyine usanzwe bigagite yawe mbesino abandi bose n'abajene bitanga cyangwa murakora ku mwanya w'abayatanze tuvuga ati isomo y'idukiri kuko ibi ni ibintu nandi afite umwanya kacha yi proposa ke jendi free ego na yandi dufite umwe wenyine ane twifuza yuko nashima yuko ego n'abandi sinakunze nka batatu byoroha byoroha cyane rwose bakaba batatu bakamwana mbwabo bumva ibintu by'uburyo biragoye nicyo akoresha uburyo tudashyize na twebwe.
Imfashanyo none mukoresha ahanini ziva hehe kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bya misi yose canke icyo gikorwa cyo kuwa mungu imfashanyo ziva hehe ahanini?
Icyambere cyo kuwa mungu narayivuze yuko ari abantu bapakiye abagenzi inshuti abanyi ego na lan twebwe hari dufasha nabo nyene rimwe na rimwe urumva n'umuntu ukunda nta bintu byo kuvuga ngo I'm going to go to the house. Bafungura ya association wiga association afuka n'umubyeyi wawe niko navuga mu cyamanje iyo akeneye byose wowe basa umukozi ahembwa na association agasuma nkadurere byose byose umva ni association YBSP ibikora urumva rero abo bantu bose ibikorwa bindi byose apaya kandi ni izo makotizasiyo y'abajene bari mu association bari hirya no hino isi yose mu Burundi ukwezi kwezi turatura amakotizasiyo hagati turafite depense ifoko turiha ibintu ifoko turiha loye ifoko turiha diho ifoko turiha amadepasema ifoko turiha abana ku ishuri ifoko twenda turiha amadepasema bagiye kubarihira rero byose ntabwo byinshi harashima
none migambi mufitiye abakenyezi abo bavyeyi babo bana muri kazoza ko murafise igisata mwishira hamwe ryanyu kijejwe cane cane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mu bafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo
bakora mbindi cyane rwose icyo twifuza muri kadoza nicyo twatanguye twagitanguye tuko tubandanye tukagishyira kuri fin afite twene bimeze bariga hari amaformasiyo bagira zeke entrepreneuria zeke edikasiyo bakiga gusoma no kwandika bakiga kubana n'abantu rego bagiye amakompetense a la vie courante tukarondera formateur tukashobora kureba amarira makeya bakiga tani familiare kubera bajya abantu bakenye bakunda kurondoka cyane urumva tuvuga ati tubigishe basi ukuntu bashobora kujya kubyara bashobore kurera ntibavuze kubyara gusa bagomba kubera n'amasosiyete arengerwa ngo bafashe abantu ngo bafashe abantu ngo babyara ngo babyara ngo bafashe abantu ngo babyara urumva n'ikibazo nibyo bakeneye ko babyiga babimenya urumva rero twifuza bamaze kwiga ibyo bintu tubabasha tubanyitaye rero twamutaye baraperezenta imigambi yabo tukabyiga tukaraba makotizasiyo cyangwa tukaraba abantu bashobora kwifasha tukaba iyo mitahe tukagira suivi tukadolasa mitahe etape ya mbere ntitubasabe inyungu kubera n'abantu twamana n'abantu mudukora ko turazinanye cyane ntabwo tuba dufite ko tuzasubiza acyakuri ibyo naho rero tuza buke hama mu nyuma niyo rero nshya tugatika umuntu muri deni sisemege kutubwiye ko bari banki twa sisemu yadati nabo nyabaye kudufasha ugati nzo tuvuguriza amakonti ya gusa nta kibazo ko butera imbere nabo nyine urumva nk'icyo ni ikintu cyiza cyane ko imigambi yo muri kadoza nicyo nta gusaba uburyo bwabyo byose ngabo bukebuke tuma dukora bukebuke nk'uko ikibuga cyacu kivuga most big changes urumva ni bukebuke nyine tubonere ama impact uko ntitwagarika ngo 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 nt utakoresha ubwo twa dufite ukibukenyene umwe kamu tayi umwe kamwigisha ukonyene twose formats kike pake twakina ba mama batatu muze mugena mwirije ba ntana kiba tubarihisha nuko twa turakora rero twa twa kadoza bo turi imbere bakagira dikasi bakagira tindi nta bakaba boss gafasha abana babo ko tube ituzo gufasha abana imyaka itanu yose oya izo yuko twafasha twageza ahantu maze ababyeyi babo bamadufata umurongo bagaca babafasha bakabagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi banabo tuzofata amahasuzo mbitu bwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mufashe kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nawe mu ishyirahamwe ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP ni runaniro hurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara
muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo jewe nawe turazi kamara ko guca ku ishuri n'inyungu bizanira igihugu
wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana
dushyigikiranire guterera aho umwe wese ageza kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi
umwoza ni nguvu
kakaheri wahorungurira kagafana wahoruma uno munsi umwe kugahinduramo iniforme cyanke kanya sorori kaye sorora iniforme hari ikibazo
nanjye nafashije
tujye ku ishuri
kaye
sorora iniforme
mwasumwe
ishuri ni kirumara kuri twese
small step big changes
urukundo rumwe
Imana rero aba narifise umwana witwa Sabrina yahora ajya mu ibarabara ariko ntibyari bineze yuko umwana wanjye ajya mu ibarabara ndashima Imana yankuriye umwana mu ibarabara nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye Imana ibahezagire tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye ama isakoshi tani forome murakoze imana ibahezagire
ndabaramukije mwese ni Satisfaction Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sorori kaye kasiye mu edition mbandije gushimira abantu mwese madufashije mu imyaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo cupa onyoye canke iyo sahani usoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho zabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
Food is shakoshi.
Any form.
Amakai.
Ikaramu.
Creo latte gone.
Ibirat.
Radio Ishwija America. Yabai. Subi so chachu. Radio. Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo Mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika
yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura unyaki maze isamirana ijize gusa ijo byayiranze nibiri mbere nanyeka Radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu
ya nimwe muri gice abarundi babonye James
Jabrice
Igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwa bikogwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana bimwe mu ndwi ku munsi wa Mungu abaye umugira neza muri indwi iheze yabaye mugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba herereye mu gihugu cha Canada reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal wo mugambi Christelle kaze neza mu kiganiro muri isanga urakoze gufata akanya ko kuganira natwe
nakoze namwe
uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha abavyeyi baba bakenyezi hamakaba na Sunday Meal Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganijwe gute muri make
okay Sunday Meal ni igikogwa ni guhana nabo bana bana umikora tuga akabariho mwanya twa turonse indwi yose bihezwe bari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no twaduhuye nabo kugira tumenye mbega indwi yagenze gute bahuye n'ibibazo ibihe hamwe washama kibera kwitela matutina istaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni mu bice bitatu abana barashika bakatukabakira twabateguye item tubigisha kuko umwana ari abakiri muto ye bakeneye kuzariga uza uramwigisha nk'imikaye n'isuku bidwa bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko habahe buri yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hamariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bitigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumiza ko akaboko turabati mbere abana twakura nibarabara ubutwashize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute ni naho kwa mungu twashizeho kugira tube turamenya ati uyu mwana yaro yagize ikibazo kinyiki tumufasha gute kugira ntacaheberamo
Kuri uwo munsi nyine muba muronse akajya ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajya muba muronse ni nk'izi
dushaka kwigisha nko ku isuku dushaka kwigisha ingene imyifato ibereye mu mashure kugira abazovemo ikintu kizima tukabereka uburorero bw'abantu bize tukabika nk'ururero nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize turabandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari ikiyeri cyiza tubabwiye ati muyifata ukunuku kugira ntimuzandure biba bivana n'ibyo tuba dufite mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabereka ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu ki donc tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo ko ari nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo muronse ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka bakunda kubaganiriza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hari mu batangiye ku ishure kubera imvo zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati ese sinagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa jewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko ntasubirayo kuko biba byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afite nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko adatahura neza ibyo bariko bariga ni naho twe rero izo ngorane zose tuca turaba ati bimeze ukuntu kunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba izo informasiyo mutweze tukaraba icyo dukora ngabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kuriya butandukanye niko n'abana bakubwira ibintu bitandukanye ubwo turagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha Niyongabo nawe nyine yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kaze neza nawe mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ubikomire yego
Elsa ahantu gato gato Elsa none wewe icyumviro cyo cyakujemo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana abantu nikora bashobora kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakujemo gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP nibikorwa bakora kugabagenzi twariko turayaga ku kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikorwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahishikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingene abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhiri wabo nanditse nshira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora nkabaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuba Mungu nawe kaba ari gato kubona akamwe mu maso y'uwundi bisumba akamwe mu maso y'umwana byatanga umunezero
uvuze ko washoboye kuronka kajyo ko kwishikira urabona uko uwo munsi wa Sunday ni rugenda ni navyo byagukenye wumva ugize uwo mutima gufasha icyo gihe wari wagende mu Burundi wari ko twumva ko uba muri Canada wari wagende mu Burundi arico kikujanye canke rwo giye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango
nagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango ndabishikiramo ndahashika ndumva merewe neza nanjye numva yuko sitse dans une famille mu muryango eko
yego nibyaba atacho biku bigutwaye imyaka yawe yo bari ingahe kuko twumva umengo uracari muto umutima ufise kumbure ushobora gutera intege abandi mungana kumbura afise ibyumviro bisananuye
Jewa sinyaka mirongi
ibiri. Nyaka mirongi ibiri gusa.
Ego.
Ni myaka mika ariko ni na myinshi ariko dushatse kuvuga yuko n'abakiri bato bafise uko kwitanga ku kugira umutima wo gufasha cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga turakunze kubona muri iminsi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse igihugu cyibarutse abavyeyi babo bagatangura gufasha mu buryo butandukanye niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo
yego niko biri turaja hamwe tugashyira hamwe uburyo buke dufise tubwira dushobore gufasha imigwi itandukanye yo mu Burundi hama duteze imbere igihugu cacu kuko naco kirakeneye kuja mu bindi bihugu biteye imbere kandi guteza imbere igihugu cacu bitangurira mu gufasha abo nyene abo bana bakiri bato
Ngaruke gato kuri Christella Christella abagira neza murabaronka nayo mvugana na Christian mvugana na Arthur yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikogwa mumazemo imyaka itari mike abagira neza biroshe kubaronka
abagira neza biroshe kandi bitoroshe ati gute kwera nibaza ko biratugora kuko si bose babitahura nkuko Elsa ko arabivuga we barabitahura n'abadashaka kubitahura hariho n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo abamenye igihugu cyacu baragikunda bagaheza bakagishigikira yego
urakoze cyane kuri rero sandimire turumva yuko abana barahura bakanezerwa bagafungurirwa bagahabwa n'inyigisho ariko no ku yindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to End Poverty. Reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri cyo gikorwa cyanyu murimo.
Baramukije amahoro y'Imana mwese mukumuranyumva twashimira Imana Pascal nkaba niga mu mwaka wa gatatu ubu nkaca ngenda mu mwaka wa kane nkaba ndababyiye barabara nari nzi ko nifasha ariko naca n'akamaro kayo narahuye na YBS yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri yaramaye amakaye yaramaye inifomu yaramaye keyo yaramaye na gome ndabashimira nk'uko ibyo byose mwamfashije nkaba neya kamu muri uyu mwaka mwongere mudufashe tuje ku ishure twige neza nk'abandi bana murakoze Imana ibahezagire
ndabaramukije amahoro y'Imana nitwa Uwimana Divine niga mu kinama kuri Saint Famille umwaka wa gatatu ngiye mu mwaka wa kane nabaye wa cumi na kane ngiye mu mwaka wa kane narishaka msorore ikaye ibike ishagoshi birato na kreyo na gome n'ikaramu
baramukije nitwa Jamshaka Evariste na niga mwaka wa kane ubwo mwaka wa gatanu naramenye nabaye w'indwi
umama wa IBSP yarano ndi mu barabara butumaranye imyaka ine mukwiranye cyaho ndafise ndoto arafise ndoto atese amutse afise ndoto dufashe guzi Chicago natwe dutafasha abandi murakoze.
Birumvikana cyane ko ari igikorwa gihambaye kandi giteye igomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Christella, ni igikorwa gihezagiwe, igikorwa gihezagiwe. Wewe umaze imyaka itari mike ugikoreramwo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akajyo ko kuganira n'abo bana ukabona n'ibyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu agaciro kuko urasha kugirira neza umuntu hamukabone ko aratera imbere nawe biragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati biragutera intege kubandanya umufasha. Ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane waramufashije mu ntege nke ziwe akabandanya, ukakibona nyine kumenga utegeza kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza. Nawe natwe ari ibintu bitunezera kandi dutera intege.
Esa, nawe wumvise gute kumva urushaho ko waranaronse amafoto, waranaronse n'amaudio y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Narumvise kamwe karenze kubera baciye bantelefona barangira video call turavugana n'abana ndababona, yari umunezero ntovu inukuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye. Kuba narumva nakoze ikintu cyiza, nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero nabone baranezerewe. Yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza canke ugahamagarira n'abandi kuzoba bagira neza
cyane rwose vuba.
None nko kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baguwe neza baramugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ibyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Dicho mbona kicoba kibuze ni ugushaka, hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyane uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora ukabona umengo muri uwo mwanya sico kiri prioritaire. Ariko je novuga yuko kubwanje novuga yuko c'est prioritaire kuko twamatwegeza kugira comparaison y'ibihugu tubayemwo n'igihugu cacu. Kandi igihugu tubayemwo ni cyiza kubera tubikorere turakora kugira gishikaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire tukaba aba benevole tugasponsoriza nyine tugatanga amahera. Ariko mu gihugu cacu twamatubona yuko twamatubona le côté négatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona le côté négatif plus que positif mu gihugu cacu, icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus y'ugushaka.
Urakoze cyane Christella. Hoho, ntiwoba wiyumvira yuko canke na bamwe barabyiyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora kuba bibaza yuko amahera make adashobora gushika kure, kumbure bakavuga ati amadolari 20, amadolari 50 ntacazomara n'ubundi ni make? Icyo coba ari kimwe mu bituma kumbure badafasha cyane nk'uko bofashije, kuko bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane rwose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha.
je kwije kandi nibaza yuko hari ukutarunka information abantu usanga nkuko SRU yabimenye akatwegera akabona batara mahera menshi akifatanya natwe ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba samahera menshi gose kandi hari abantu uwo muntu umwe atanze ayo maki undi agasanga maki usanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza ko ari amahera make ashite bigwari ashobora kuba amahera menshi kuko ndetse y'umwana yiba iri hejuru cyane rwose tuyarose nayo makeyi akura ikindi hama babaye benshi usanga amahera abaye menshi nibaza ko haniniya hariho utaba bamenya icyo gikorwa
abariko baratwumva kumbure bashobora kuba bariko baribaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugira neza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashobore kuyifata mu minwe nkuko Elsa yabigize agafasha
Sunday meal uburyo butatu ariho Sunday meal itwa imprimina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 50,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'iyitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero ingene bintu jambaza kuzitandukanya ni gute uko amahera atandukanye ni naho activity iba ibishaka gusa mugabo no kota niba ari imwe kuko urumva uta 550,000 na 750,000 mugabo nkuzi kuko kiragenda neza bivana n'umuntu yadufashije uwo munsi n'uburyo bw'ibanki biravana uko tubitegura
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga Elsa Josepha yabaye umugira neza wa Sunday mega Sunday meal kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi Elsa tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe kubatwumva baba mu mahanga washobe kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane abandi bakavuga ati na mahera atari make wewe washobe kuyegeranya gute mu mahanga kayarangahe
c'est une chose qui gagne $175 canadiens donc
ni ukuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadolari 175 ayo akabangana $500,000 by'amarundi byashoboye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu abana bararyoherwa abana barahura barigina Christelle atubwira ingene byari bimeze uwo munsi wahijya ejo abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal
abana bari banezerewe abana baranezerewe twarabigishije turabaha umwanya w'ugutamba barakina ubukino hari n'imikino basigaye bakunda twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure hama bareza barafungura ibyo kurya byari biteze neza kuko n'amahera ntiyari makeyi barafungura baranywa ifana baratamba urumva
bitandukanye n'izindi Sunday meal tubwira bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal bitandukanye n'izindi Sunday kumbere nazo nyine nk'uko babivuze biba byagenze neza ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu
muri mega Sunday meal barafungura ipirawo barafungura ubushaza barafungura inyama barafungura n'isombe babivana na meni cyangwa twatanze bashafungura banywa n'ifana muri spesiyali bitandukanye banywa ifana yonyine muri mega kuko muri spesiyali na spesiyali ni banywa ju haba muri spesiyali naho barafungura gusa ntibabisobanura kugira ngo uwa mungu uheze wabaye isasa nziza elisa zagenze neza ni mega
niba abana babagiye kumva gariso abariga bya gusho
Elsa birumvikana warabagiriye umunsi mukuru w'ipirawo aho nanje nibaza ko nokwitabira uwo munsi mukuru none ga Christina ibyo kujya biryoshe nk'ibyo kandi birimo ingaburo biba byatetswe hehe mwa mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
Nitubigura ni sasi y'abantu si restaurant y'utuganira ahubwo ni mwitwebwe nyene twayungunganije ingene kwa mungu tuko kwa matukio nga umumu aduteke ya nungu mwambo umulitko yugi asandwa kwa izo vini
Elsa akajambo umva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals uwo babwira iki
jewe no gira no batirinek uko Kristel yavuze ni ikintu cy'agaciro kandi gufasha umwana surtout wo mu gihugu cawe cy'amavuka ni gutegura Burundi bw'ejo no kubaka igihugu cyiza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ari karatwenga ukabona umwigishije kandi n'igikorwa cya YBS ni cyiza niba bigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ndateye intege abo bose bari mu mahanga tungana basumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise
ego ama Christelle tuvuze ku bijanye n'amashirahamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashirahamwe azoza araza amashirahamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke n'ishirahamwe ryanyu muri rusange
amashirahamwe nawe nyine aradufata mu mugongo mugabo haniniya amashirahamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho nka activite mama dukora hagati mu mwaka yo mu kwindwi mu kwindani mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye tuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu 12 ni kuko twa dusangira n'abana benshi batari bakeye ni naho abo bashama kunda kudufata mu mugongo ubwo ntikibuza nuko yo dimanche yamwe ba dimanche ari nk'ishamba cyangwa yidufashije ari ni particulier mgo cyane cyane za ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashami tutari bagiye kwadufasha mu bitari bikene n'ibindi
nawe kumbura ucugira ko Christelle utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri 229 670 canke bakatwandikira kuri Facebook canke Instagram bakoresha ayo ma réseaux sociaux ngo inimero ni 61 229 670
hama ku mbuga ngurukana bumenyi muri hehe amazina yanyu n'ayahe
kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greg BSP YBSP ari mu funya funya ku Instagram tuliko na Facebook bashobora batwandikira
ego aho none ibikorwa bibera aga Christelle ni hehe kugira ngo kumbura abantu baze abari Bujumbura babibone babone ko ari koko byo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku munsi wa Mungu
ku munsi wa Mungu ni misi yose Stella matutina isahani ni saa 6 kushika samunani na nusu ni duhinduri kibanza ngushikuza cyane mitera matutina umuntu aje muri amasaha cyane na yoze sehindi aradusanga izuba.
Hama Elsa, wewe urifuza kuzosira mu Burundi ugakora icyo gikorwa kumbure hari yabagenzi bawe ubuhamagarira kuzoguherekeza uravyimvira?
Ego turavyimvira gose muri juillet mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi bandi tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi ciza twongere tuongere ko n'uburyo kugira dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September.
Muzoca kwifatanya n'iri shirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashirahamwe nayo nyine?
N'iryo shirahamwe n'andi mashirahamwe bishobotse. Ego.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno dibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kristera dusozera akajabo ka nyuma ushikiriza inchuti ababanyi abagenzi n'ababa mu mahanga muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mw'imyaka gikorwa mwihaye ijambo ni kwawe?
Nubatumira ko muze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abo bana ni bato yibanje ni bato y'umwe wese kuko ni ukazo za kejo ku Burundi. Umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abandi nibagenere ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabone akamufasha
ama mungu kubine. Iku mende tukaja hami, tulio shika kumpego. Hama duhereza nawe Elsa Josepha, ugira batukumva kazina kawe, ahu herereye, kumbure na telefone, wukuronga ko, change kumbuga nguruka na bumenyi, wakozi gikogwa gihambaye, hara anuashawa wakua wii umvira, kuifatanya nawe, kumbure, gukori kindi gikogwa change, kuzoja na nawe mukwezi kwindwi, ahu zosubira mu Burundi, wukuronga gute.
Ego jeni nitwa Elsa Josepha Nyongabo no ku mbuga nguruka na bumenyi niko nitwa. Numero de telefone zanjye ni 613-240-9304 nkaba mba muri Canada muri Ottawa.
Iyo nimero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramwo 6-1-3-4-9-0-3-0-4 yasubiramo 6-1-3-4-9-0-3-0-4 akaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal aheruka gukora igikorwa cyiza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal. Nongere ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka akaba ari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kubona naye afashe kanya ko kuganira natwe.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.